hapa ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio ya Amerika isanira ni Rai Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Tubahaye ikaze uno munsi mu kiganiro muri sanga cerekeye ingoma y'imico kama igihugu cy'u Burundi. Ni muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri sanga gitangura saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izirya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Nkuko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu gusozera akaruhuko k'ibikorwa bya leta yari arimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaragendeye abavugizi b'ingoma mu ntara ya Gitega kuri site y'ingoma ya Gishora. Muri ico kibanza c'imico kama igihugu cy'u Burundi yaravugije ingoma kumwe n'umugwi waho. Abatari bake barashimye uburyo yifatanyije n'abavugije b'ingoma mu kwerekana akamaro n'ikibanza kinini ingoma zifise mu karanga k'igihugu cy'u Burundi. Ariko kandi abandi bavuga ko batahimbawe n'uko umukuru w'igihugu yavugije ingoma mu gihe babona ko ari mu kibanza nk'umwami, kandi ko ingoma zigenewe kuvugirizwa wenyene. Mwebwe mubibona gute? Mbega ingoma zifise uruhe ruhara mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi? Mbega muri kahise umwami yaravuze ingoma? Mbega umukuru w'igihugu avugije ingoma agatamba ingoma aba atambira nde? Ni bimwe mu bibazo tugiye kwihweza hamwe n'abahinga bajijwe imico kama mu Burundi. Rero abatwumva ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora gutanga nimero zanyu tukabakira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Reka mbere ko tuja mu kiganiro nyezina tubanze twumvirize amajwi y'ukuntu byari bimeze aho Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yariko aravuza umurisho w'ingoma mu ntara ya Gitega aciminsi mike.
Thank you.
Ayo majwi rero mwariko murumva y'uririmba yari prezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yari ko aravuguza umurisho w'ingoma mu ntara ya Gitega kuri site ya Gishora. Nivyo tugiye kuganira uno munsi uruhara rw'ingoma mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko twabashikije mu kanya gahera no munsi turi kumwe n'abahinga babiri, umwe akaba ari muri Canada ni Patrice Ntafatiro ateramisha ibiganiro ku mbuga ngurukana bumenyi byerekeye ikirundi cy'abarundi, aba kandi yarakuriye yavukiye nako yavukiye yongera kurira mu ntara ya Gitega, akaba yaravugije ingoma muri Gishora muri site ya Gishora kuva akiri umwana muto cyane. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na professeur muhinga mu byaka by'imico kama igihugu cy'u Burundi, professeur Emile Mworoha mu gihugu cy'u Burundi, atubwire nawe nyene byinshi byerekeye ingoma z'igihugu cy'u Burundi, kumbure n'ukuntu abantu bakiriye babonye umukuru w'igihugu avuza ingoma mu Burundi. Reka twakira batumire bacu mushinga nahe professeur Emile Mworoha ngaho mu gihugu cy'u Burundi, kaze neza mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze ndabaramukije.
Murakoze cyane gufata akanya kanye ko kuganira natwe. Nawe mushinga nahe Patrice Ntafatiro aho muri Canada, amahoro neza.
Ego ndaguhaye mwaramutse murakaramba murakagwira murakora ku ngoma.
Murakoze cyane, murakoze cyane. Eko nkuko mwabyumvise uno munsi rero tugiye kuganira ku kamaro n'uruhara rw'ingoma mu mico kama y'igihugu cy'u Burundi. Nkuko mwabyumvise kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi aheruka kuvuza umurisho aho yarari mu karuhuko mu ntara ya Gitega neza na neza Gishora, aho yariko arasozera ibikorwa akaruhuko k'ibikorwa bya leta. Ego duhereye kumbure kubijanye n'ingoma, ingene abantu bavuza ingoma baba bambaye imyambaro baba bafise iyo bariko baravuza ingoma, kugira ngo kumbure duhere kure cyane mbere ko dutangura kuvuga ibijanye n'ingoma nyazo. Kumbure mpere kuri mwebwe mushinga ntahe Ntafatiro, bijya bintu bambara abantu bariko baravuza ingoma abakiri bato kumbure bashobora kuba batabitahura, ego barabona ko ari amabara y'igihugu cy'u Burundi, tubwire bimwe mu bijanye n'ibyo baba bambaye bariko baravuza ingoma.
Ego ndakengurutse ku kibazo, neza na neza hajya y'abakimbo bariko baravuza ingoma barambara bakikwiza. Kera bambara impuzu z'ibiti, ariko ubu bambara impuzu zisa n'amabara y'ibendera ry'u Burundi, ni ukuvuga ibara ryera, ibara ritukura n'ibisa n'urwatsi rutoto. Hanyuma baheje kuzambara barashyirako igihete, barashyirako ubuna, barashyirako nubwa n'igitembe, baraba bafite n'imirisho, barashyirako n'icumu. Ariko cyane cyane ku byo nugaruka ko kuri nyine cyubahiro Evariste Ndayishimiye ariko aravuza ingoma, yarashizeko umuhibu. Umuhibu nawo wari nubwa n'ikintu umwami yambara, n'ikintu umuntu akuze cyane n'ubwani umuntu atari ndongozi yambara. Yarambaye umuhivu rero, arambara igihete, arambara n'impuzu. Kandi ko ndaho nyene yarashoboye ukuntu bahora bambara ibigwerero mu Burundi, ziriya mpuzu bavuze ingoma bazita ibigwerero, ku bisanzwe bahora bambara impuzu impuzu y'imbere ikaba ari yera, hanyuma ibindi rero bakaca nubwa igikwembe kimwe kikaba gitukura, ikindi gikwembe kikaba gisa n'urwatsi rutoto. Igikwembe gisa n'urwatsi kigahindukira kikaja inyuma, imbere hakaboneka nubwa igikwembe gitukura. Ubu rero kubavuza ingoma nka bose ndaza kubishikako, uko mwakavuga ingoma uko mungana mwese, nyine kibaye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatweretse ingene bambara impuzu, ingene bambara imigwebero. Ubujya mugwebero usa n'urwatsi rutoto uzohora uje imbere, umugwebero usa n'utukura nawo ukaja inyuma. Umwami ntihenda yakoze ikintu batabakira uko nyene, naho nogeza murakaramba mugire muhere ku ngoma.
Murakoze cyane. Kumbure uraza kutubwira ibyerekeye uko kuntu bamwe bamubona nk'umwami abandi bakabibona ukundi, ati n'umukuru w'igihugu si umwami. Ereka mpindukire kuri mushinga ntahe Mworoha mu gihugu cy'u Burundi. Namwe uko mushinga nayo Ntafatiro yasiguye inyambaro z'umuntu ariko aravuza ingoma ziba zifite izindi nsiguro kumbure zongere kuzo mushinga nayo Ntafatiro asiguye?
Wakoze
umwambaro w'abavuzi ingoma kera nkuko yabivuze kera hariho impuzu z'igiti hanyuma rero nicyo bambara hari naho bambara n'icyato kuko hariho bambara icyato babyina babyina bahariya ku hariya mu Kirundo mugabo n'abavuza ingoma nabo nyine barashobora kwambara icyato abandi nabo bakambara izo mpuzu z'igiti hanyuma rero bakaba bafise cyane cyane n'iyo mirisho akaba n'uwubaje imbere azabe arabereka ingene bashobora gutamba urumva rero nkuko yabivuze ubu naho hariho cyane cyane kwambara impuzu zijyanye n'ibara n'idarapo y'u Burundi ry'ibendera ry'u Burundi imyambaro rero ni uko zari zimeze zagiye zirahinduka uko igihugu myaka yagiye irahaca
ego uravuze n'imirisho ngene bayiyobora abo tubwira kumbure ingoma zimwe zimwe baravuga ko zifite amazina zifite icyo zisigura na zonye ushinga na hemworoha yego
ingoma zirafise amazina ubwa mbere no kwibutsa yuko ingoma yari intambo cyane cyane yari yerekeye umwami yavugiriza umwami hanyuma nta muntu asanzwe yashobora kuvuga ingoma ibyo byahabuye biza rero mu nyuma nuvuga yuko ingoma yari anarwa yari yatambira umwami mugabo kandi ikindi umuntu yomenya nuko umwami kera yaravuze ingoma mugabo yayivuga cyane cyane nka rimwe mu mwaka kugira kuko ingoma murazi yuko yari yo sembore y'ikimenyetso cy'igihugu nuro umwami niwe yatanga umurisho wa mbere bakumva rero ayivugiza kuri kagenda abandi batanguye izindi ntambo zose zerekeye ingoma abandi batimbo bose nivuga abatimbo n'abakana ingoma mugabo bakongera bakanazitamba niho rero baca batangura wumva rero umwami yaravuze ingoma mugabo byagiye birahinduka kuko urabona mu nyuma rero ibyabaye ni uko ingoma yahavuye abakoroni barayishije hasi barakura umuganuro 1999 abapadiri nabo barayisubiza hasi basigara bayivuza bahamagara abakirisi bagiye kumva imisa hanyuma rero iraba rero irasigara amenyekana mu gihugu cyose urumva rero yerekeye intambo y'ingoma yagiye birahinduka uko imyaka yagiye irahera
ego ama mpindukire kuri mushinga na hehe ntafatiro namwe mutubwire ibindi byerekeye ingoma nyazo ingoma kure ego turabumva ego mpindukire kuri mushinga na hehe ntafatiro ku bijyanye n'ingoma tubwire ibindi mushinga na hehe ntafatiro muratwumva mushinga na hehe mworoha nibaza ko harimo akabazo muri telefone muratwumva neza
makagenda hakaba n'izindi ngoma hariho ukinzo yati ariyo yatuma umwami bayibuza igihe umwami yibambuye ni kuvuga byutse canke agiye kwikwibikira hariho rero n'izindi ngoma zisanzwe mwavuga iz'ibishora izo bita mu rurimi rwa izo bita rucitene zari hariya mu gishora hariho n'izindi nyabuhoro ngoma bavuga y'amahoro yari hariya cyane cyane ibanga urumva rero ingoma rero zari ubwoko zari ubwoko bwinshi mugabo cyane cyane hari ibisanzwe nizo rero zavugirizwa ibwami igihambaye n'uko byagiye guhinduka bahinduka rero mu nyuma yo yaho baboneye abazungu bashitse mu Burundi bakabona yuko ingoma n'ikintu gihambaye ega ntihari mu Burundi gusa hari mu bindi bihugu biyaga binini urabona kagende ari mu Burundi hari ingere mu Rwanda ibindi byose rusama ibinyoro nyabatama ibikore baremera ibushi n'izindi 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 urumva rero aho rero tubanza kwikukira mwarumvise muradi yuko ingoma yaciye yarabaye ikintu cyerekanwa mu mahanga babijyana kuri isuku ducyeri beriferi n'urusengo mu gihumbi kimwe na magana cyenda mirongo itanu n'umunani hanyuma rero geragenda no mu bindi bihugu hanyuma cyane cyane birasiba biramenyekana no mu banyagihugu cyane cyane mu mashuri mu masosiyasiyo baravuza ingoma kugera naho nk'uko mu bizi yahavuye niba ikimenyetso cya mbere cya ikimenyetso kama y'u Burundi ku buryo n'ejo bundi murabizi yahavuye yemezwa mu bihumbi bibiri na cumi na kane irajya muri lisite du patrimoine mondial de l'UNESCO ikoroshye ikaba ari ikimenyetso kinini cyane.
Ego bakoze cyane mushinga nahe ntafatiro namuduhindukire kuri mwebwe mwavukiye mukurira mu ntara y'Itega neza na neza mu Gishora muravuza n'ingoma mu Gishora mukiri bato kuva mukiri bato ubu mubandanya kandi no kuvuza ingoma ngaho mu gihugu cya Canada ingoma amazina yazo n'ibindi byerekeye uko zivuzwa mwo tubwira hama mugire ko mutubwire ko mwakiriye aho mubonye inyenzi cyubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi president ndayishimiye avugije ingoma mwabyakiriye gute ariko mbere yaho tubwire ibijyanye n'ingoma nyezi allo
nkuko yabivuze hari ingoma z'ubwa allo
ego komeza turakumva
ingoma ziri ubwoko bune hari ubwa mbere na mbere ingoma z'ubwami nk'uko mwubahwa imirimoro hayabivuze za kazigenda za rukindo n'izindi hanyuma hari ingoma z'abakimbo zijya zivuzwa mu Gishora mu Mwihigiro Ikidasha n'ahandi hariho n'ingoma z'ibisharizo zijya babaza hamugasanga ziri mu mazu hamubwa kane hari ingoma zivuzwa mu masengero cyangwa ingoma usanga zivuzwa nko ku ishure rinaka kugira ngo abanyeshuri batonde neza n'ibindi jewe nagomba kugaruka ku ngoma z'abakimbo zijya zo mu Gishora cyangwa zijya z'imakebuko buri ingoma ziri ubwoko butatu naho zibona kurya hari ingoma ya mbere yitwa kirota nijya ngoma ntoyi ijya ngoma rero ni ingoma y'imana ijya ngoma y'imana mugabo ni nka kujya k'umusaraba niho kujya k'umudari ku bagatolika ni ukuvuga ni ikintu cyerekana imana gera ijya ngoma rero kare kagoma gatoyi kitwa kirota ni ingoma y'imana kandi misi yose bavugije ingoma ijya ngoma igiriza kuvuzwa igashemezwa kubera umuntu aba ariko arashemeza imana haca haba iyindi ingoma yitwa inkiranya inkiranya ni ijya ngoma iri imbere ya zose kumbure abavuga igifaransa bayita solo mugabo ni ingoma y'inkiranya ijya ngoma yitwa umwami ijya ngoma yitwa umwami umuntu ariko aravuga ijya ngoma burya aba ari umwami hanyuma haca hakurikira rero ibishyikizo ibishyikizo ni zijya ngoma zivuza zikavugiriza uri karatamba cyane ari uri karatamba ari imbere hakaba n'amashako ni zijya ngoma ziguma zivuga ziguma zivuga zitaruhuka nibyo bishyikizo rero n'amashako byitwa igihugu kuko mu bishyikizo harimo n'ingoma imwe yita umushinga ntahe bakayita umugabo ku bisanzwe ubu ingoma bazivuze gutariko hajya iyi ngoma y'inkiranya ikirungerewe habwiriza gusigara iyindi ngoma imwe yirungerewe hanyuma zikaza guturirwa iyo inkiranya igaturwa ni ukuvuga kujya baba ariko baravuza ingoma bazi bazirungereye hanyuma inkiranya igaturwa hanyuma rero hakabona kuza guturwa iyo yindi ngoma ya nyuma mugabo barabihinduye usanga ingoma y'inkiranya ariwe mwami ariyo iza guturwa bwa nyuma aho rero ku kibazo cya kabiri jewe mbonye n'icyubahiro jenerali majore barite ndayishimiye avuga iki ingoma naranezerewe cyane nagize nti ibyavuzwe iratashe ndaza kubishikako yarerekanye ko Uburundi ari hanga jenerali ryohe ko narabonye ko Uburundi ari hanga kubera iki
kubera abateye iteka imico kama y'abarundi arambuye inyambara bani arambaye imigwebiro arambuye ibiracu asigara ibirenge bisa murajya amabuye ninge na meza ajya amabuye byarakomeye gute je naravugije ngingoma mvuye muri Canada ajya amabuye arahekenya mu birenge cyose arakura asaba rero arijije bugufi abararenganuye kincanjyoheye gose nta muntu yarakorotse ndakabonye kajya kantu kimwe kingahe amuntu yarakorotse kubera iki yaraheje kurenganura abari bararenganijwe muribuka abanyagishobora ingene barenganijwe ukuntu zizabigarukako yaraheje kubarenganura rero kumbure n'icyo bashaka bari baheje kukirungu yaravugije ingoma hamwe nabo aratera iteka nicyo kama y'Uburundi n'intonogeza ngaha kugira ngo ndagwijambo
ebo murakoze cyane reka kumbure mbere yuko tuja ku mirongo ya telefone twakire n'abanywanyi b'ishwi rya Amerika nsubire ngaruke kuri Professor Mworoha umuntu yari mu gihugu cy'u Burundi ico gihe kandi akaba ari n'umuhinga mu bijyanye n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi mwavyakiriye gute abarundi mwari muri kumwe aho mu Burundi bavyakiriye gute byarabatangaje kubona umukuru w'igihugu avuze ingoma byari bimeze gute
umurisho umukuru w'igihugu yafashe agatamba ingoma jewe nari negereye bavyakiriye neza kuko uravye ingene ingoma yateye imbere kuva naho Burundi bwikukira urwaruka rukayegera abandi bakayegera hanyuma n'ama asosiasiyo menshi mu mashuri mu makomine eka n'ibintu byerekana yuko ingoma yamaze kwemezwa mu gihugu hose kandi ikongera kwemezwa no ku isi yose none rero hariho kumbure abatoba bacabibwa neza mugabo nta mbona kuko n'umwami nabibabwiye n'umwami yaravuze ingoma mugabo cyane cyane yayivuza rimwe mu mwaka avuza karyenda kugira ngo abone yuko abandi bose kuko nk'umuganuro wari umunsi mukuru w'ingoma kuko abantu bose baza kuraba intambo z'ingoma umwami rero niwe yatanga uwo murisho wa mbere mu gaturutu mu gatondo kugira ngo abandi bose bace batangura none rero jyewe mbona yuko ingoma umukuru w'igihugu atambye ijya ngoma yerekanye yuko intambo y'ingoma ari ikintu gihambaye atanumwe mbona ni nk'akarorero kandi tukaba tubona cyane cyane ingene umurisho w'ingoma ari anari imateriyeri anari materiyeri kubera ari igiti cy'umuvugangoma aho rero ni ingira yuko kikaba kandi ari ko kintu cyemewe cyane mu bintu byose by'imico y'abarundi n'imigenzo y'abarundi scientifique la culture ingoma rero ikaba yarabaye ari cyo cya mbere cyagiye kitumenyesha ku isi yose numva rero ari byiza cyane kugira ngo n'umukuru w'igihugu ntatinye kugira ngo yerekane akaroro jewe nabyakiriye neza nicyo nubabwira tugira amahoro
murakoze cyane reka rero duhindukire ku mirongo ya telefoni n'abanywanyi b'ishwi rya Amerika barafise icyo baterera barafise n'ibibazo babaza ego turabumva reka mpindukire nakire Martin Mwana turi kumwe ku murongo
niho ndi ndabaramukije
amahoro neza duhamagaye uri he
ndi mu gihugu cya Kenya ku mazina ni kwa Martin Murerangabo
ego ikibazo cyane cyumviye
ubwanje icyumviro nagomba guterera no kubona ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafashe akajyo ko guhura n'abo twokwita abanyagihugu bo hasi akemera kwiringanisha nabo agakura twose mereka tuvuga inyambara abami inyambara bakuru akajya hamwe n'abatimbo agakora ikirato akambara umwambaro w'ingoma agatamba twavuga ko yahaye agaciro ingoma zacu hanyuma ikindi twavuga ko koko yareretse akarorero abandi bategetse kuko ubundi yaraberetse ko bitarangirira gutorwa ukagenda kwicara hariya hejuru ku ntebe ariko bikenewe ko ugaruka ukibuka abagutoye hakabaho ikibanza muhuriramwo mukaganira ukabereka ko inyuma yo gutorwa kuca umutegetsi ariho icyumviro kibafite ko kandi utahura ubuzima nabo nyine hariya hasi barimwo hanyuma ibi twavuga twibuke ko byabaye inyuma yuko hari haheze amezi makeya avuye mu gihugu cya Kenya aherekejwe n'ingoma tuvuga ko ubwanje nuvuga ko ntibyarangiriye mu kugenda kwerekana ko umenga ingoma y'Uburundi n'igikoresho cyo kwinezereza gusa ariko hariho ijambo ifite mu gihugu cyacu irafite ishingiro irafite tuvuga ko niryo shingiro ry'imico y'igihugu cyacu ku bwanjye rero novuga ko nabihaye agaciro narabishimye kuko n'akarorero keza n'abandi bategetsi bagenzi be bafatira
urakoze cyane Martin reka mpindukire na Kire wundi ku murongo wa telefone Pascal Nkunzimana naba ntihenze izina ryawe ry'Ikirundi Pascal turi kumwe ku murongo
yego
amahoro neza
amahoro cyane mama
uduhamagaye uri hega Pascal
bendi mucankuzo aho bitwa muri komune Mishiha ku mupaka wa Gahumo
ikibazo cyane cyumviye ku bahinga dufite uno munsi ku bijyanye n'ingoma z'Uburundi
ego jewe nta kibazo ufise ahubwo ni inyunganizi no kongera ko kubyo umukuru w'igihugu cyacu yakoze cy'Uburundi umukuru w'igihugu cyacu cy'Uburundi yakoze ibintu byiza cyane byo gushyigikira abenegihugu mu bisata byose abenegihugu bariko barakora akaza akabashyigikira ndabona igisata cya mbere cy'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu arabikora kugira ngo abenegihugu abereke akarorero kugira ngo abenegihugu babone ko batariko baritamba bonyine mu bintu byose ko umukuru w'igihugu abashyigikiye ku byo yakoze rero twebwe nk'abenegihugu twabibonye byaratunezereye cyane ahubwo umukuru w'igihugu arakomeza rwose kwiyegereza abenegihugu no kubatinyura yuko umukuru w'igihugu atari umuntu atateye ubwoba ku benegihugu ku bikorwa byabo baba ariko barakora ko abari inyuma nabo bagaca bakomeza ibikorwa byabo bariko barakora bibaha akarusho mu mibereho yabo
urakoze cyane Pascal ngaho mu ntara ya Kayanza urakoze cyane ku cyumviro cyawe n'intererano ego urakoze reka mpindukire ngaruke ku batumire bacu mushinga ntahe Patrice ntafatiro hariyo bamwe mu minsi yahera nyine nyuma yaho babonye umukuru w'igihugu bavugije ingoma bakaba kandi banamugereranyije n'umwami bavuga ati nta mwami avuze ingoma kuri ico boba ari ukutamenya canke n'ivyo koko umwami ntiyavuze ingoma bimeze gute
ndagukengurukiye neza na neza nk'uko mwubahwa professeur Emile Muruha yabivuze umwami yaravuze ingoma umwami yaravuze ingoma niwe yavuza karyenda akavuza akanya gatoyi hanyuma abandi bakaca bandanye kinge ndakubwire wewe uri kuranyumviriza aho uri hose uramaze kubona ingene ingoma zitangura zivugijwe n'ingoma y'inkiranya ingoma y'inkiranya niyitanga nuvuga niyitanga ingero izindi zigakurikira icyo gihe umwami kera yaravuze ingoma mbwa yavuze nyine akantu gatoyi kugira ngo ahamagare izindi ngoma nka kurya ingoma y'inkiranya ihamagare izindi ngoma gatoyi zikazibandanye ko rero umwami avuze ingoma ingorane ahubwo ngomba jewe nshikirize ikintu kimwe ujya munsi nyir'icyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yavuze ingoma niwo munsi wonyene ku isi yose nzima uko Uburundi bwakabaye Burundi niwo munsi ingoma zavugijwe ahari kwari ukwiyitirira uti gute navuze ko ijya ngoma iri mbere yitwa inkiranya hanyuma ikavuza umwami ni ukuvuga umutimbo wese wo ku isi yavugize ijya ngoma kijya gihe ya umwami kubera yashaka guhagarika ingoma bikaba yashaka kuzibanda zikabandi zikavuga umwanya munini nkuko yashaka kuzigabanya zikazihagarara urya muntu rari karavuza ijya ngoma umwami kijya gihe rero General Major bari ndayishimiye umwubahwa yavugije ijya ngoma ya umwami acavuza ijya ngoma acaba rero neza byose byakwiye ko ingoma zivugijwe n'umwami hari ikintu cyaciye kiba hari ikintu cyaciye kiba na kwa kundi Yezu yagenda mu gisengero hanyuma akacasoma ibintu ngo mutima w'Imana uri kuri jyewe yaciye avuga ibintu bikomeye rwose yarabahamagaye ati mwabahebera mwe baritabira nihebe ingoma baritabira ashatangura icyerekana ko ari umwami ariko aravuza ingoma ati sinibuzi nani nanga ni ukuvuga inanga n'imico kama imico kama y'Uburundi ntashaka kuyiguza amahera 80 cyangwa amahera arabandika ati sinibuzi ugwende ugwembe cyo kimwe ugwembe ni nk'inkariha niyo ya novuga ko ariyo yamwa umwami mugabo butuvuga ugwembe data wanje akabanda ikindi kintu gikomeye cyerekana ko ari umwami w'umwami ariko aravuza ingoma nyene ari mu kibanza cyiwe yavuze ati sineguze igihugu igihumbi sinasorekeye gusorora abasha aha ndi kuvuga byose yarariyejeje nk'umuhinga mu ngoma jyewe nzi imico kama ya twebwe twazivugije kuva kera narindi aya majambo nta wundi muntu ashaka kuyavuga atari umwami sineguze igihugu igihumbi twese turavuga tukeni za ngoma zimiravumba zahingiwe mu rusengo rwa mungwe zitamirana mu makungu twese turabivuga mugabiri nta muntu n'umwe ashaka kubivuga kiretsewe hajya rero mu yandi majambo yari umwami ari mu kibanza ciwe avugize ingoma yiwe na jyewe ndayivugije mba ariko nditiranya kumengo ry'umwami mugabo simbandiwe kijya gihe yari umwami ari mu kibanza ciwe ariko aravuza ingoma y'ubwami nsambada yakumbure icyo cyamperezako yaciye atera ati ewe Burundi dukundura igihugu cifashe batabishura bati tugira tugushemeze mu ruharamba uruharamba ni iki uruharamba ni urutaro naruzanye nagiye kwishyura umugabo naruzanye ndarufite babyina uruharamba guca uruharamba ruravuga ntacyo bitamba naruzanye urutaro ariko ndaruharavura n'ivoke uruharamba rero yari intambwe y'abantu basanzwe y'abarimi bimbuye bariko baranezerwa mayandi majambo ni umuntu mutoyi yigize umuntu mutoyi ariko arabyina n'agene gihugu basanzwe mugara akabigira ari umwami abo bareba bavuze yuko umwami atavuze ingoma bavyumvise abibaza nabo kukumbure ati none byageze gute nkeka icyo kibazo ndabona kibazo hanyuma bavyumvise kijya gihe yavugije zijya ngoma niho ingoma nagize ntewe mana ndima iyo nanze nzakubara hari nanze nkacanja mugwi wavugirije umwami n'umwami ari hari
urakoze cyane icyo kibazo turanakigaruka ko nkuko nabivuze mbere kumbere professor mworoharaza kudufasha kucerekeye niba mukuru w'igihugu yasubiriye umwami ariko reka mbanze nakire abandi banywa mijwi rya Amerika irakeneye Felicien ku murongo wa telefone turi kumwe
yego ndabumva
amahoro neza uri hehe
mwiriwe cyane
duga ku ijambo Felicien
yego hama yewe bwa mbere nagomba itere no gushyigikira umuhinga agiye gutanga insiguro
ego turakumva komeza
yego cyane jyewe ndi ugwaruka ndi umusore ni kuvuga mu bijyanye n'imico y'ikirundi sinovuga ko ndi umuhinga muri byo ariko ku bwanjye jyewe naranezerewe cyo kumwe n'abandi barundi cyo kumwe n'ubundi gwaruka baranezerewe n'ingendo y'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yerekanye mu kuvuga ingoma birya bigaragaza cyane cyane yuko nk'umukuru w'igihugu ashyigikiye cyane kandi ashaka guteza imbere imico n'imigenzo y'igihugu mwarabibonye n'ibimenyeshamakuru by'i Burundi ibitari bike mbere n'ibyankoje amakungu byarabyanditse ko kisigura ko kijya kintu cyabaye ikintu gitangaje mu bintu byari bimaze iminsi mu myaka yari iheze hariho leta zitari nke zagiye zirakurakuranwa ariko ntitwari bwabo n'umukuru w'igihugu ahavuze ingoma rero kijya kintu cyaratunezereje cyane rwose nk'ugwaruka kandi nk'umurundi
Urakoze cyane, urakoze cyane. Felicien Mbega uri hehe aho mu Burundi?
Ndi mu gisagara cya Bujumbura ariko mvuka muri commune Kagoro y'Intara ya Makamba.
Urakoze cyane, urakoze cyane. Ku ntererano yawe reka nakire n'uwundi Justin Bukeneza, Justin ku murongo wa telefone turacyari kumwe.
Yego turacyari kumwe.
Amahoro neza, uherereye he?
Mahoro cyane. Nanjye nagomba ntange intererano ku bijyanye n'ingendo y'umukuru w'igihugu. Ni ikintu cyiza cyane, ahubwo kidasanzwe. Ni ikintu kimboneka rimwe kuva utakabona abakuru b'igihugu bagiye batandukanye hatwaye Burundi. Biragaragaza yuko akeneye gutsimbataza imico n'akaranga by'abarundi. Rero icyo ni ikintu cyiza cyane, kuko mu Barundi ntibasigaye bavuga ngo umwivugizi mukuru urakwira hose. Rero akarorero yeretse Abarundi cyerekanye yuko ari umuntu aciye bugufi mu kubaha igihugu, mu kubaha akaranga kacu. Rero yabereye akarorero natwe urwaruka abari nyuma yiwe n'abandi bose basanzwe yuko dukwiye gutsimbataza imico n'imigenzo y'Abarundi, tutarabye igihagararo mu ntara afite cyangwa ikibanza mu ntara afite. Ariko ni ikintu kiba gikenewe cyane. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Justin, murakoze cyane. Ego uko nabivuze, tugaruke ku batumire bacu, tugaruke kuri Professeur Emile Mworoha. Benshi baragaruka bakavuga bati umukuru w'igihugu yoba yaragiye mu kibanza cy'umwami, mubiravye yoba yarasubiriye umwami, ko bamwe bavuga bati hariho umukuru w'igihugu hakabaho n'umwami mu bihugu bimwe bimwe. None mwebwe mubibona gute yoba yarasubiriye umwami, cyane cyane mu kibanza yagiyemo avuze ingoma, avuga n'amajambo yavugije yavuze?
Ndakoze. Umukuru w'igihugu ntiyasubiriye umwami kuko umwami urumva ntiyatorwa yamaze imyaka yose, mugabo umukuru w'igihugu ari muri etat demokratike yaratowe. Hanyuma rero mugabo naho ingoma yaserukira ubwami na repubulika yarayemeye irayiserukira. Icyo navuga ni uko kirya uyamurisho umukuru w'igihugu yerekanye novuga yuko ari itariki rikomeye cyane mu bya kera byerekeye umurisho w'ingoma. Murabona umurisho w'ingoma waragiye muri byinshi, ubuho rero ni esikirimeta simane mondiali dorinesiko, hanyuma waragiye mu ma exposition universelle uherukamo n'ibindi bayi. None umukuru w'igihugu nawe afashe umurisho agatamba, ni ukuvuga ni ikibanza gishasha, ni etape nshasha, ni itariki nshasha itazokwibagiranwa muri iswari y'ingoma. Kuko nicyo gituma namwebwe mwakibagije ni uko cyabaye ikintu gihambaye batazokwibagira. Kuko ingoma twavuze yuko yatangwe kuri Ntare Rushatsi, hanyuma iserukira ubwami y'igihugu cyose. Hanyuma rero muri iyo myaka rero yari yarakwiye igihugu cyose, abaye umukuru w'igihugu wa mbere avugiye iyo ngoma. Nicyo gituma ndakubwiye yuko ari itariki ihambaye mu byerekeye ibya kera y'iyi ngoma y'u Burundi. Hanyuma rero ibindi ni ukuvuga yuko yashyigikiye bidasanzwe kuvuza ingoma, kuko iyi ngoma niyo yatumenyeshe mu gihugu, niyo na mu bintu byose byerekeye kama ku Burundi, nicyo kintu cya mbere cyemejwe. Aho rero nicyo rero navuga byerekeye iyo tariki umukuru w'igihugu yavugije iyo ngoma. Wewe ubwa mbere basi icyo kintu kikiba ushobora kubona ibidukurikira mugabo n'ubwo bino kugira yuko kuko ubaye bwa mbere ari cariki ishambaye cyaje kwiragirana mu byerekeye gutera imbere kw'ingoma no muri politike y'u Burundi yerekeye iby'ingoma bari barasabye yuko na Gitega yoba ensemble mondiale ya kuvuga ingoma mvuga abavuga ingoma no mu bindi bihugu byose bakaza kubivugiriza Igitega ibyo biri muri politike y'ikirere kugira ngo babone yuko ingoma y'u Burundi ari ikintu gihambaye kandi ari twebwe Burundi twebwe Abarundi Burundi n'ubwemejwe muri iyo patrimoine mondiale kubyerekeye iby'ingoma ucamake icyo navuga
yego urakoze cyane reka twakiriye n'undi munywanyi w'ishuri rya Amerika ku murongo wa telefone yitwa Paul Biganiro Paul turi kumwe mahoro neza
mahoro
yego
ku ngoma z'Uburundi cyangwa umukongomani ku ngoma z'Uburundi twabonye perezida wa Repubulika y'Uburundi yizihiwe rwose akubita ingoma ntacyo twamunenga nubwo ari wasivugirizwa ariko ntacyo twamunenga
uherereye mu Burundi cyangwa uri muri Congo uduhamagaye urihe
ndi muri East Africa Nairobi
ego uti naho ari we yazivugirizwa ntacyo munenga kuko yazivugije
ntacyo munenga nawe ni umuntu ari zihigwa kandi yarayikubise neza ubona ko abizi
ego urakoze cyane Paul urakoze turagushimiye ngaruke kubatumire bacu ego mushinga nahe ntafatiro nkuko Paul abivuze yaravugije ingoma naho ari wazivugirizwa arazivuza avugije ingoma none umukuru w'igihugu agatamba ingoma abatambira nde mu bisanzwe uravye imico y'ingoma
ego ndakengurutse ubwambere na mbere ngeka kino kiganiro nawe nyina zokironka nagomba jiwe ndamutere intege ego yarize ingoma kandi yazize neza kubera ukuntu yahamagaye hanyuma gatera uruvyino hanyuma gatanguza ingoma mvugire muri byari bintu byoroshe kubera mu kuvuga ko iyi ngoma zinumye hanyuma ukaba ari utangura ni ukuvuga kuba waziharuriye mu mutwe ukabuza aho zigeze hanyuma ukazitangura genda mukengurukiye no kumunga no ku mugezi kandi narateguye n'umurisho wiwe ni najya mu Burundi tuzagutangura naramaze gushyira muri studio hano nteka mu kwezi kumwe nzoba nawe ushize ahabona nyine umurisho wiwe uvuga ibyo yorangura aho rero umukuru w'igihugu avuze ingoma none kumengo niwe wazivugiriza none nawe yavugiriza nde aho abarundi rero nibamenye ikintu ingoma hajya nta muntu n'umwe angana n'ingoma naho buri umukuru w'igihugu naho buri umwami ingoma irakuruta kubera umukuru w'igihugu ni umuntu umwe ko yavuye mu bantu hanyuma akabumwe akajya hejuru akitwa urongora igihugu ariko ingoma iguma imuruta utiguki uje ubonye ngo ubonye bavuze ibingoma bari hajya baba bari hejuru y'umukuru w'igihugu kuko haba hariho imana ugambe nabe nabivuze murabyibuka hari ingoma y'imana no kuvuga imana ni bibiri hanyuma haba hariho umwami haba hariho kandi n'igihugu cy'u Burundi mu yandi majambo hajya ni ibintu byo n'igihugu cy'u Burundi kiri hajya igihugu cy'u Burundi nacyo kirasumba umuntu wari we wese ari mu gihugu naho yoba ari umukuru w'igihugu naho yoba ari umwami aho rero muri icyo gihe umukuru w'igihugu abatambira nde ariko aratamba umukuru w'igihugu ariko aratamba ingoma ntambwe atambira atambira Burundi bwa mbere na mbere atambira Burundi atambira Burundi bufite ayo mashyiga atatu Burundi burimo imana burimo umwami burimo Burundi abagabo aho hanyuma umuntu z'umuvuzi umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari umurimyi agiye kurima ni kubiki atamuhira uvuga ko yagiye kurima ariko arorora ni kubiki batavuga ko ari arorora ariko aravuze ingoma rero ni gikobwa kimwe mu byagiyejwe yabwiza gukora hanyuma na n'umwubaha profesere Emile Muruha yabivuze ko umwami yavuze ingoma umwami yaravuze ingoma hajya rero nawe yavugije ingoma kuko ari cyo gikorwa nyamukuru kuvuga urya munsi ni ntibagirana ko n'umunsi wa mbere ingoma zavuze zitwa ingoma rero abandi hajya kwe tuzivuza turazigitinira hajya rero ikatambira Burundi bwamwimitse urundi bwaramwimitse ariko atambira abagabo ariko atambira abantu bose b'abarundi bamwimitse ko bamwimitse turimo twese ariko atambira abarundi hanyuma yagiye kuribuka ariko atambira abarundi sikosa umwami ariko atambira abarundi sikosa wenyene umwubahirizwa nyine cyubahirije na majore parite ndayishimiye ari burundi yarivugiye ati jewe ngiye kubabera umuhutu mu yandi majambo yari kurababwira ati servusi servorum je ngiye kubabera umusuku mukuru kandi urabivuga kurya rero atwigisha ati ngo dukore ibi ngo dukore ibi ngo dukore ibi harya naho ariko aratwigina ariko aratwereka yuko n'ibyo umuntu ari wese asanzwe akora naho abikora hanyuma ariko atambira imana ariko atambira imana iri harya imana yigisha umurisho abakimbo ariko atambira igihugu cy'u Burundi hanyuma ariko yishyira mu kibanza cy'umuntu uwo ari we wese hanyuma ko yiga ingoma rero yari akoze igikorwa yabwiriza gukora cy'iteka cy'iteka kandi byagenekerezo byatari ikintu kuyandika hanyuma bikaba ibintu byiza rwose murakaramba murakagwira muri ku ngoma
murakoze cyane murakoze cyane. Radijwi cya Amerika isamiranira yo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko turaganira kubijanye n'ingoma kubijanye n'imico kame y'igihugu cy'u Burundi ni nyuma yaho ku itariki 19 z'ukwezi kwa mbere mu gusozera karuhuko k'ibikorwa bya leta yarayimo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagendeye abavuzi b'ingoma bo mu ntara ya Gitega kuri site y'ingoma ya Gishora muri cyo kibanza cy'imico kame y'igihugu cy'u Burundi yaravugije ingoma kumwe n'umugwi waho abatari bake kumwe kumbure bamwe barashimye uburyo yifatanyije n'abavugije ibingoma mu kwemera akamaro n'ikibanza ingoma zifise mu karanga ku Burundi ariko hariho na bamwe bavuga ko batahimbawe nuko umukuru w'igihugu yavugije ingoma mu gihe babona yuko ari mu kibanza cy'umwami kandi ko ngo zigenewe kuvugirizwa umwami. Rero mu kiganiro muri sangacu uyu munsi twako twihuza turaba duti mbega ingoma zifise uruhe ruhara mu mico kama y'igihugu mbega muri kahise umwami yaravuze ingoma mbega mukuru w'igihugu avugije ingoma agatamba abari kavugiriza nde abari katambira nde nibyo abahinga mu mico kama na kahise k'igihugu cy'u Burundi bari ko baradufasha muri kano kanya mu kiganiro muri sanga muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tumira mate turagaruka mu kanya.
Bakunzi ba radijwi rya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
nayo ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Radijwi rya Amerika turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga muri kumwe na Oriane Tangishaka turiko turiweza igikorwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakoze cyo kuvuza ingoma aho yari karaheraheza akaruhuko k'ibikorwa bya leta aho yari ari mu ntara ya Gitega mu minsi yahera bamwe barabishimye abandi barabinegura bavuga bati ni umukuru w'igihugu ntiyari kubikora ariko nivyo tuko turiheza uno munsi turaba ico gikorwa yakoze n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika baterera ibibazo n'ivyumviro turi kumwe n'abahinga babiri Patrice Ntafatiro umuhinga mu Kirundi c'abarundi ateramisha ibiganiro ku mbuga ngurukana bumenyi vyerekeye ururimi rw'ikirundi no gukundisha uburundi turi kumwe kandi na professeur Emile Mworoha kabari umuhinga yanonose cyane ibijanye na kahise n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi turi kumwe kandi n'abanyonyi b'ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone bahamagara reka kumbure tubandanyirize kuri bo na kire umunyonyi yitwa Eric Majambere amahoro neza Eric
amahoro cyane neza
uraho urakomeye uduhamagaye uherereye he
ndabandi mu gihugu cy'u Burundi wanarangaza muri komine Bukeye Hamadero, ngo ageze kuvuga ko tamwe ariko umuntu kiriza bijanye n'ingene tubona
kwitambira ahubwo yotambira n'Imana kandi biciye mu murisho uwo Burundi ikindi naco hari igihugu cyamushize imbere kugira akirongore rero naho nyene igihugu aragitambira kandi urumva yuko umukuru w'igihugu ntasumba igihugu cyamushizeho cyatumye yitwa umukuru w'igihugu rero nk'uko ingoma ariyo isa n'iserukira Burundi nibaza yuko icyakoze ni cyiza rwose ahubwo turagikenguruka n'abandi ahubwo boboneraho kugira baze barakora nk'uko nyine nawe yatwereka akarorero ndetse tukamufatiraho n'ibindi bitariko birabayevoriwe ahubwo bikaba evoriwe gusumba yeni nk'ibyo ntushobora gushyikiriza nihagire ikindi mushobora kumbaza numva mwashobora kukimbaza hanyuma murakoze
urakoze cyane Eric urakoze cyane ngaho mu ntara yamurambye mu bukeye reka tugaruke ku batumire bacu kumbure professeur Mworoha turumva ko abajeune batelefonye no munsi barashimye cyane igikorwa cyakozwe n'ukuri w'igihugu cy'u Burundi mu kuvuza ingoma bamwe bavuga ko kwari kwicisha bugufi abandi bakavuga ko kwari kubigisha imico kama kuri wowe ubona abayobozi kumbure b'igihugu bokora iki kugira ngo kumbure babandanye berekana akamaro k'imico y'igihugu kuko twumva abakiri bato babishima cyane bokora iki
urumva navuze nuko uko umukuru w'igihugu yatanze ngo bari kintu cyo gukomeza nyine umurisho w'ingoma kuko ingoma iri mu kibanda cya mbere hanyuma rero harimo n'ibindi byinshi byerekeye imico myiza y'u Burundi byerekeye intambo ibyerekeye imbyino z'abigeme ibyerekeye gutamba ya danse geriyere za hariya anyi mu Kirundo bazatamba bambaye inshaso bizingwe n'ibindi hariho n'ibindi byinshi byerekeye guteza imbere n'ururimi rwacu no guteza imbere ijambo ry'Uburundi kuko urabona n'ubuntu urabona ibyo bintu byose umukuru w'igihugu rero mwabigize mutima kubera yayigeye mu gutamba mu bwirizo rya ntambo navuze yuko yari itariki ihambaye kuko badokwama babyandika mu mitabo bamenye yuko byatangwe mpamvu kugira ngo ni uburyo bwo gukomeza iyo patrimoine ya mbere abarundi bafise izi ku isi yose yatambira Burundi yatambira uwo munsi w'ingoma bwo guhinga bw'ingoma ika n'isi yose kuko urabona nicyo kintu cya mbere kizwi naho rero kugira ngo namwebwe mukigire ko ikiganiro nuko mubona yuko ari ikintu gihambaye cyerekana ugutera imbere kw'iyo patrimoine yacu y'ingoma y'u Burundi aho rero mvuga yuko turaba n'ibindi byose byerekeye guteza imbere ubuntu guteza imbere ibiraba byose imico kama y'u Burundi kuko izo dufasha kugira ngo duteze imbere igihugu cyacu ari umukuru w'igihugu cyanke eka n'izindi nzego zose zishimbere byerekeye kirikire y'u Burundi byerekeye nicyo bita nicyo kamere y'u Burundi
yego urakoze cyane duhindukire muri Canada mushyire na Patrice Ntafatiro nawe nk'uko Professeur Ngoro habivuze guteza imbere imico kamere y'u Burundi birakwiye cyane kubandanya mwebwe musanzwe mwigisha ikirundi cy'abarundi mu biganiro byanyu cyane cyane nk'umuntu ari mu mahanga icyo gikorwa cyifashe gute mu kugerageza kwigisha abana bavukiye hanze gukunda ikirundi gukunda Burundi icyo twokwita iyo experience icyo gikorwa kimeze gute baravyakira biroroshe
ego ndakengurutse kwigisha ikirundi mu mahanga ntibyoroshe kubera usanga ingi mpatire ku bana banje kuzinuja kure abana banje bagiye ku mashure bavuga icyongereza bavuga igifaransa niyo bariko barakora integerezwa badikora mu gifaransa badikora mu cyongereza abagenzi babo bose bavugana mu gifaransa mu cyongereza ugasanga umwanya wo kuvugana ikirundi bimukeya cyane ku mugoroba aho rero ababyeyi badakobeje kuno nyene ururimi ruragenda gose nibyoroshe mugabo tugira imana kuba hariho za YouTube harihonde baragenda bakarayiganiye umuntu aba yarashizeho bakumviriza ninde akurikirana ameruka kuraba ninde y'amasaha atatu yitwa nyambango ari nyambango y'inkuba sinzi ugasanga ni ibintu byiza ariko barakana ngomba kugenda ngabutse ugatoyi kuri ibintu by'ingoma nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyane major Evariste Ndayishimiye siwe mukuru w'igihugu cy'u Burundi yavugije ingoma na nyine cyubahiro Petero Nkurunziza yaravugije ingoma umwubahwa wayita Didace baranderetse yarandukiye akabigeyo gatoyi ariko arakiranya mugabe itandukaniro riri hagati ya nyine cyubahiro Petero Nkurunziza na nyine cyubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yarakuye nyambara abami yambara ibutura arakura ibirato haragenda arambara impu arambara imigwebe rero byose birakwira arahamagara baramwitaba aratanguza ingoma aratamba uharamba ni ukuvuga byose birakwira nibyo n'icyubahiro Petero Nkurunziza yari yabigize mugabo we yari yambaye karuvati n'ibirato n'iki nyene kumbure n'abavuzi b'ingoma yari asanze bari ngaho ariko ubundi wari umugambi ati ndagiye kuvuza ingoma nta kindi kinjanye urubanza n'uru nagenda kugira ndabivuze kubera ndi umuhinga jewe ndiko ndavuga ibintu nkurikije ubumenyi mfise kandi ako kandakazi kinogera ntakavuze ndagafite ko cyakirundi rero ikirundi cyoroshye kwigisha mu mahanga kubera usanga bitugora mugabo nukugukora nyene tukaruha kugira ngo abana bacu bagume bajyo baje bava na cyane cyane nk'abana banje bavuze ingoma nk'abandi bigisha bavuze ingoma tuvuze ingoma mu kirundi bavuga kwigiza mbyino mu kirundi
urakoze cyane rwose uyu mwari mwumvise yari Patrice Ntafatiro teramisha ibiganiro byitwa ikirundi cy'abarundi ku mbuga ngurukana bumenyi mu kwigisha ikirundi no gukundisha igihugu cy'u Burundi akaba kandi ari n'umutimbo yanakuriye yavukira mu ntara ya Gitega mu Gishora yaravugije ingoma zo muri iyo ntara twamutumye kugira ngo aterere kuri kino kiganiro cerekeye ingoma twari turi kumwe kandi kuri telefone muri iki kiganiro muri Isanga na Professeur Emile Mworoha akaba ari umuhinga yanonosoye cyane ibijyanye na kahise n'imico kama y'igihugu cy'u Burundi ndabashimiye mwese batumire bacu namwe banywanyi biragijwe rya Amerika mwaterereye kuri kino kibazo cerekeye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavugije ingoma mu ntara ya Gitega benshi bibajije ko byinshi bamwe barabishimiye abandi ntibabishimye ariko twashoboye kumva byinshi byerekeye imico y'igihugu cy'u Burundi imico y'ingoma z'igihugu cy'u Burundi abahinga badufashije nizere ko mwafashijwe namwe rero tubahamagarire kubanda nimwumviriza radijwi rya Amerika n'ibiganiro by'ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga mwari muri kumwe na Oriane Itanga ishaka kuno munsi turabashimiye turifuriza umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika Yabayi isubizo cyacu Radio ijwi rya Amerika Yabayi isubizo cyacu Mugutera
c'uburundi yabaye isubizo cyacu mu gutangira